yumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya gusamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Tubitse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave, ubu mutwumvira ku metero 19 cyangwa metero 22. Mu Rwanda naho muriko mutwumvira kuri metero 104 n'ibice bitatu kuri FM cyangwa kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi kuri site yacu ya internet ni voa.com. Ikaze mwese ku makuru yo kuri nosa.
Nubamenyesha nk'uno munsi ugiye kuraba turabona neza yuko umuyaga nkuba rejidezo no munsi ishobora kwikora ko bikenewe ari mwinshi gusumba abawurondera. Ibi ni ibiharuro birabyerekana.
Ubu ni Kome Manirakiza, umushikiranganji w'amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka mu Burundi, avuga ku rugero rw'umuyaga nkuba mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru twabateguriye, mugume ku maradiyo yanyu. Ekariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu ncamake, umugenzi wacu Fidel Nyonga baratubwira ku nkuru yerekeye igihugu cya Sudan. Fidel?
Ego Rianne, Abanyasudani nkuko tubizi bamaze iminsi bagira imyerekano inyuma y'umukuru w'icyo gihugu Omar Bashir atanze imihoho mu kwezi guheze. Uno munsi Abanyasudani sinzi bagize imyerekano mu ntumbero y'ukuremera kurushiriza igisirikare kugira ngo ishikirize ubutegetsi abasivili. Urunani rw'abateguye imyerekano muri Sudani rwateye akamo kuko haba imyerekano y'abantu miliyoni. Ivyo mu gihe urwego rw'igisirikare ruyoboye igihugu muri iki gihe rutashoboye kumvikana ku ruhagarara muri antunga rw'igisirikare muri leta fata kibanza. Umukuru w'urwo runani Ahmed Rabie avuga ko imyerekano ino musi kwa kane igenewe kurungikira ubutumwa urwego rw'igisirikare akarere n'amakungu ko Abanyasudani batazorambirwa ku bijanye no gusaba ko hashyirwaho leta y'igisivili. Avuga ko runani arongoye rwashikirije icyumviro cy'uko hashyirwaho urwego rw'abantu 11 rutegekanye ibibanza bitatu ku gisirikare. Amenyesha ko urwego rw'igisirikare rwishyuye mu gusaba ko hashyirwaho urwego rw'abantu 10 muri bo abasivile batatu gusa. Mu kigoro ka nyuma izo mpande zombi zumvikanye ku vyerekeye gushiraho mugwi ugizwe n'abantu bajejwe kuzihuza muri ivyo biganiro. Aho ni ibintu vyifashe muri iki gihe muri Sudani.
Urakoze cyane Fidel Nyonga.
Urakoze.
Kandi naho mu Burundi umushikiranganji w'amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka havuga ko umuyaga nkuba ukwiriye mu gihugu cyose. Ni mu gihe kuri uyu wa gatatu abarongoye amasendika bashikirije ko iterambere ry'igihugu rizingamitswe n'ubukene bw'umuyaga nkuba. Mu nkuru mutegurirwa n'ijwi rya Amerika yifatanije n'abanywanyi bayo, twumve bimwe mu byo umushikiranganji Manirakiza yashikirije kuri iki kibazo.
Umuyaga nkuba ukuntu ubwirizwa kugwizwa, ukuntu ubwirizwa gutwagwa, n'ukuntu ubwirizwa guhabwa abawukeneye kugira ngo ejo ntidusange turiko turagwiza umuyaga nkuba ukaba mwinshi gusumba abawurondera. Murumva yuko aho naho cha tugira ibibazo bijanye n'ingene dukoresha uyo washoboye kuboneka hanyuma nturo nk'abari ko barawukoresha. Nubamenyesha nk'uno munsi ugiye kuraba turabona neza yuko umuyaga nkuba rejidezo uno munsi ishobora kwikora ko bikenewe ari mwinshi gusumba abawurondera. Ibi ni ibiharuro birabyerekana ngira ngo mwabonye yuko uyu munsi naho umuyaga nkuba dusanze dukura kuri Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri ingomero uno munsi zifise ingorane bariko barazisubiramwo zirafise ibikorwa bariko barazikorako bituma atamuyaga nkuba uno munsi turonka uvuye kuri Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri. Ariko ntikibuza yuko uriko araba mu Burundi ntacyo byerekana ko menga cyabuze umuyaga nkuba. Ibi rero byerekana yuko umuyaga nkuba dufise ari mwinshi urabye ukurikije abasanzwe ariko arawurondera. Ariko aha abasanzwe ariko arawurondera amashatse kuvuga ni abasanzwe bafise insinga zishika zishiki wabu zitango moyaga nkuba kibakura yuko ari kibazo no munsi cabandi nabo baba bakeneye umuyaga nkuba batarawuronka harimo kandi n'iyi mihora isanzwe ishaje bigatuma usanga hariho umuntu yarasanzwe afite insinga ariko kubera ko habaye ingorane umuyaga nkuba nawe nyene ntushike kubera imihora itameze neza aricyo gituma rero uno munsi ikibazo kijanye no kugwiza umuyaga nkuba nibyo turi kuri ico kandi turabona yuko bishimishije cyane ariko ikibazo nyamukuru gisigaye turiko turagerageza kugwana nacyo ni kibazo cyo gusubiramo imihora yose gusubiramo imihora twari umuyaga nkuba no kugwiza rero imihora mishasha kugira ngo abadisanzwe badafite umuyaga nkuba nawo bawuronke
mu kiganiro rero yagiranye n'abamenyesha makuru mu Burundi umushikiranganje Imana irakiza yasobanuye kandi uburyo abona ubuyobozi bw'ikigo cha Regidezo bwifashe nyuma y'ibibazo bitandukanye bimaze igihe byibonekeza muri ico kigo cy'amatara n'amazi
turamaze iminsi mu gikorwa cyo gukorana cyane na Regidezo natwe tubabwira ibitari bike bitagenda neza tusubije amaso inyuma turabona ari gusa yuko Regidezo yaramaze igihe kinini kitari gito yerekana ko idatunganijwe neza ivyo ntawo bideha ivyo rero bituma uno munsi muri Regidezo ubona neza yuko hariho ibibazo bimwe bimwe byerekana yuko ico abenegihugu barondera kuvuga ko babarondera umuyaga nkuba ari ikintu gike iyo rero bimwe bita mu gifaransa ngo l'offre et la demande ataye kibibu haca habamo rero n'ibintu by'ibitwire bya hamaze kujyamo imwe bya delestage tusanga bamwe bashaka kubikamisha hanyuma ugasanga rero muri abo baca banagerageza ku buryo mbere n'ibikoresho bimwe bimwe usanga batabyiruka ko kugira ngo biboneke kugira hagume hariho ikintu cy'ukubona yuko umuyaga nkuba ari muke ibikoresho ari bike ibintu ari bike murumva neza yuko ibyo bimeze gucyo ibintu bijanye no kufumbatisha uyu cankuriya bica byama byabonetse icyo gituma rero uno munsi Regidezo n'abayobozi bahari uno munsi bagerageza ariko bagerageza kugira ngo turabe yuko ibikoresho biboneka abene igihugu bashobore bifuza umuyaga nkuba uboneke kugira ngo natwe ahubwo tubaje ko kugira ngo kuko bashobore gukoresha uwo muyaga nkuba natubwe n'ishobore kugwiza kandi tudafise abantu bagukoresha naje cyo tumarira abwo nta kindi atari ubwo bari ruhombo gusa turiko turakora ntiba turakora ku neza yabe n'igihugu no kuneza igihugu
Radio ya Amerika mu gihe jo kuwa gatatu itariki imwe z'ukwezi kwa gatanu wari umunsi wo kuhimbaza umunsi mukuru w'akazi abakozi b'abakongomani bakorera imirimo y'ubwubatsi no gutwara amamoto ndetse n'abakorera imirimo yo mu gikoni muri territoire ya Uvira batangaza ko impunzi z'abarundi zabatwaye imwe muri iyo mirimo bari basanzwe bakora inkuru y'umenyesha makuru w'ishuri rya Amerika Vedaste Ngabo iwuvira mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Kongo
abakozi ba kongomani by'umwihariko abakora imirimo y'ubwubatsi n'abakora imirimo y'umungo ndetse n'abamotari bagaragaza yuko hari ibibazo by'ubushomeri bafite kuva abakozi b'abarundi batangiriye kuza gushakira imirimo muri territoire ya Uvira mu mwaka wa 2015 aba bakozi bakorera muri iki gisagara cya Uvira batangaza yuko aba barundi bakorera Uvira batumye babura imirimo bikurikiranye nuko abakozi b'abarundi basaba amafaranga makeya ndetse bagakora amasaha menshi ugereranyije nayo abakongomani bari basanzwe bakora Ale Matenga numufundi w'umukongomani agira ati
ingikwa vema sisi wafundi sote tukale pamoja kini wenzetu warundi tunapokea vizuri ila wakikuja kufika wao wanashusha bei kutuzijia sisi
ndio babyiza twitaranye hamwe twese abafundi ariko bagenzi bacu ba barundi turabakira neza usibye yuko yo bamaze kubona akazi bagabanya ibiciro bityo bigatuma bitugora kubona akazi twebwe abafundi b'abakongomani ikindi iyo twakoze ku munsi twishura idolari 5 ariko tukageza saa 9 turi gukora ariko abarundi bo barakora bakageza saa 12 umuyobozi wa societe civile muri territoire ya Uvira bwana Unyiselemba avuga yuko abakozi bo bakongomani impamvu zibatera kwitotombera abarundi ariko hijya no hino muri uyu mugi usanga benshi mu bamotari abafundi bubaka amazu kimwe n'abakozi bo mu ngo ndetse nabo mu tubari umubare mwinshi ari uw'abakozi b'abarundi mu gihe iyo mirimo yari isanzwe ikorwa n'abakongomani bamwe mu bakozi b'abarundi bakorera muri uyu mugi wa Uvira twaganiriye bagaragaje yuko bahitamo kuza gushakira imirimo muri Congo bitewe n'amafaranga bavana muri iki gihugu ndetse n'umushomeri buri mu gihugu cy'u Burundi Ndayize Filimoni ni umukozi ukora umurimo wo mu gikoni
Hebwe igituma tuvuye i Burundi tukaza gukora ino ngaha hari akarusho gatoya gahari ino barakorera amahera y'amadolari afite agaciro buhoro buhoro tugasanga afite akarusho gusumbya hari iwacu ugiye ukavunjisha amahera y'iwacu y'amarundi ugasanga urungutse ukagira akantu k'akarusho gatoyi ukisahiriza ugafasha umuryango muhira
nkawe umukozi wo mu rugo aho ukora baguhemba
gutya aho nkora n'ukuri barampemba neza ukwezi guheze bakampemba idolari 50 ngiye kuvunjisha mu mahera y'iwacu nsanga harimo akarusho
ubwo twaganiraga n'abarundi bakorera imirimo y'ubwubatsi muri quartier ya Nyamyanda Avenue Place d'Or Nyonguru Abduru atangaza yuko nubwo babangamiwe na bamwe mu bakozi b'abakongomani bicara babitotombera ko babatwara imirimo ababaye imirimo ibo bashima imikorere y'abarundi bikurikiranye n'uburyo bihutisha umurimo baba bahawe
twebwe icyo badukundira twuvuga n'ikintu kimwe kubera duheza akazi n'ingoga nicyo kintu badukundira ababosi bo muri Kongo abakongomani bakatwanga kubera tubaka akazi kubera twebwe dukora isaha bo bakora isaha imwe kugera isaha 9 bakaca bagenda naho isima yo buri ngaho bakanga gukora ngo ati amasaha yageye twebwe rero turabye kugira twaca tubona ko twaje gufima urumva n'icyo gituma twaca tubandana gusa turi ko turakora hama rero abafurero bakaca bavuga ati oya ngo umwebwe rero muzoza muratujya amahera y'iwacu ngo ubujya twebwe ntabwo dukeneye ibyo ni
aba barundi bava mu Burundi kubera ikibazo cy'ubushomeri bakaza gushakira amafaranga muri Congo bavuga yuko nubwo hari akarusho kari muri Congo bagifite ibibazo bya bamwe mu bakoresha babo babaheza amafaranga baba bakoreye abandi nabo bakavugwa amafaranga na zimwe mu nzego zishinzwe umutekano
yarananiza kuhera ko nk'ubu ndamusabye amafaranga ndashobora nko gukora indwi yose igahera atari amafaranga ara nk'ubu numva no mu mubiri ngwaye kandi navuye i Burundi Jonas ze amafaranga menshi yayanyine ambwira ngo nindindi urakora ntuhembe Je ngaje ho bahari yonki 30 ambwira ngo ni ndindire mugabo nkabona yuko atacizere no gira mu mutima wawe
usibye mu gisagara hagaragara abakozi b'abarundi benshi bakora imirimo yarisanzwe ikorwa n'abaturage b'abakongomani iyo ugeze no mu biturage bya territoire ya Fizi na Uvira usanga imirimo y'ubuhinzi no kuragira nayo ikorwa n'umubare munini w'abarundi vedatse ngavuga ku bwijwi rya Amerika Uvira mu ntara kivuye amajyepfo
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Radio ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatanu itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu isi izohimbaza umunsi mpuzamakungu Murantunga umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru uyu munsi ubaye mu gihe mu Burundi buvugwamo abanyamakuru batari bake bari mu buhungiro inyuma y'ibibazo bya politike bishingiye ku kiringo cy'umukuru w'igihugu byatanguye muri 2015 mu kiganiro muri Sanga Mukanya mugenzi wacu Edi Gwema yaganiriye na bamwe muri abo bamenyeshamakuru bwana Alexandre Niyungeko ayobora ihuriro ry'abamenyeshamakuru b'Abarundi ariko imbere yaho mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru aratubwira uko abamanyamakuru babayeho
magume yatanguye mu Burundi mu mwaka wa 2015 ntiyasize nyuma urwego rw'abamenyeshamakuru cyangwa rw'itangazamakuru no kwibutsa ko amaradiyo 4 na televiziyo imwe byigenga byaturiwe bimaze kuvugisha amajambo yubashatse gutembagaza ubutegetsi itariki 13 z'ukwezi kwa gatano muri 2015 ibyo rero bikaba byatumye abamenyeshamakuru batari bake bakurikiranwa bahitamo guhunga anamenyesha ko igitigiri ni hafi ijana nimba batarenga ko gato kuko nubundi yari bamaze guhunga mu minsi yeze bahunze hafi rero nka bose bakaba bahungiye mu bice bitandukanye cyane cyane mu Rwanda nkuko warubivuze rero uti bameze gute bameze nk'abandi banyagihugu bose nk'abandi barundi bahunze uretse ko hafi nka bose baba mu bisagara novuga nk'igisagara gikuru Kigali abandi bakaba za Nyamata hari nababa za Kabuga n'ahandi ariko na novuga ko atabari mu mukambi y'impunzi gushikiza uretse ko abatari bake muri bo batangiye gushika mu makambi y'impunzi novuga nko mu ikambi ya Gashora no mu ikambi y'impunzi ya Mahama aho se yarabasiyeyo ariko mu nyuma bavuye ba begera ibisagara bitandukanye akazi rero kabo barakabandanya kuko ubu tuvugana hari amaradiyo uretse ayo maradiyo yaturiwe hamwe muri yo ya abamenyeshamakuru bagahunga novuga nka radiyo RPA iyo abamenyeshamakuru hafi nka bose barahunze bashitse rero mu Rwanda haizi gihe bacaba basubira kuja hamwe bayungunganya bagira novuga ikiganiro bita ngo muri Burundi kivuga amakuru yerekeye Burundi na yerekeye impunzi z'abarundi zahungiye ku isi hari rero na radio Inzamba nk'uko warumaze kubivuga radio Inzamba nayo ne yavukiye mu buhungiro ikaba yashinzwe n'abamenyeshamakuru rero yo batandukanye bavuye mu bitangazamakuru bitandukanye mu Burundi bagahunga uretse ko RPA irimo abo muri RPA gusa ariko Inzamba novuga ko ari nk'ihuriro ry'abamenyeshamakuru batari bake bahunze hariho rero na televiziyo Renaissance nayo irabandanya ikoresha abamenyeshamakuru nyine bahunze hariho rero n'indi radio n'ikinyamakuru biherutse kuvuka mu mpera z'umwaka uheze yitwa Radio PSFM nayo yavukiye mu buhungiro ikaba igizwe n'abamenyeshamakuru nibo nyine bahunze hari n'abandi rero usanga bandika kuri za internet cyangwa online ibitangazamakuru bitandukanye novuga ko rero abamenyeshamakuru bahunze bava mu Burundi babayeho nk'abandi barundi bose bahunze bari mu buhungiro ubuzima ntibworoshe ariko kandi ntibaretse umwuga wabo kuko barawubandaje.
Pierre Claveri, nubwo udakorera ibyo binyamakuru ariko ukurikiranira hafi ibyo bakora, amakuru bibandaho cyane ni makuru nyabaki?
Amakuru bibandaho cyane sanki bashimikira ko cyane novuga ko ari nk'amakuru y'Uburundi gusa wumvirije amaradiyo yabo wumvirije nk'izo nka Humura Burundi kiganiro kiradiyo RTA yabikorera mu Burundi sanki Inzamba yahuriyemo n'abamenyeshamakuru batandukanye reka mbere na Renaissance izo zibiri Humura n'Inzamba bavuga cyane cyane amakuru yo ku munsi yo mu Burundi bavuga abanyurujwe ihonyango ry'agateka kazi na muntu ibikorwa bya leta bitandukanye cyangwa ibindi biba byabaye mu gihugu cy'u Burundi uyumvirije ni nk'aho mbere abanyagihugu bamwe bakunze kuvuga bati uzumvirije usubira kumviriza amaradiyo ya kera mu Burundi kuko usubira kumva ya majwi y'abarundi bariko baravuga umunyagihugu ari mu Cendajuru umunyagihugu ari mu Rutana umunyagihugu ari nk'inkanda cyangwa ariye atuye kuvugira kuri ayo maradiyo ariko rero televiziyo Renaissance yoyo iracishamo ikavuga n'ibyerekeye u Rwanda ikavuga n'ibyerekeye amakuru yo mu Rwanda hanyuma rero iki ikinyamakuru na PSFM kibanda cyane cyane kugwaruka ni radio novuga y'abajene ivuga ibyerekeye urwaruka ariko rero nk'izo zose uretse amakuru yo mu Burundi zira nibanda cyane kandi ku makuru yerekeye abarundi bahunze abahungiye mu Rwanda abahungiye muri Tanzania nk'icyo kinyamakuru radio PSFM na Humura Burundi urumva mo cyane abahungiye muri Tanzania abahungiye irusenda muri Kongo na handi.
Bwana niyunge ko mugenzi wanje Claver niyo nkuru yarari madufasha gusobanukirwa imikorere y'abanyamakuru b'abarundi cyane cyane ubu bakorera mu buhungiro, wowe nk'umwe mu bayobozi bihuriro ry'abanyamakuru b'abarundi ndetse urumwe mu bayobozi ba radio Inzamba yavukiye mu buhungiro, mukora gute ese biraborohera gukorera mu mahanga?
Yoroshye na gato gukorera mu buhungiro kuko urumva imbere yuko tuba abanyamakuru urumva ari by'ubuhari kubaho nk'impunzi iyo ari yo yose yumviye ko ari ikibazo. Hanyuma iyo rero twiha aho gukora umwuga wacu wo kumenyesha amakuru, naho ingorane ziraheza zikiyongera kuri ka bunyamwuga rero, na cyane cyane iyo biciye bija muri ibyo Claver yari koravuga byerekeye gushikira amakuru yabereye byerekeye cyane cyane kugerageza gutohoza ukuri kuri iyo nkuru iyo yavuzwe iri kure, ariko mugabo ngo ibyo byose ngira ngo tuba twisangiye n'abandi benshi. Ikindi gikuru mukuru n'ico yavuze cy'ukwerekeye byerekeye ko ababazwa bamwe kugira ngo koko ubaze impande zose impande rwitwa Leta ko rutemera na gato y'igutanga gutanga ico byumvira ko Claver yavuze ngo zitemewe n'amategeko. Nibaza ko ikinyamakuru kuvuga ko tutemewe n'amategeko n'ibyo mu Burundi ntitwemewe n'amategeko kanatsinda sinabo turiko turakorera, ariko ibyo turabikora. Hanyuma kera noneho n'abitwa ko baza bafise n'aho bakorera turiko tuvuga ibyo mu Burundi ugarukiye ngaho gusa woheza wibaza ngo amakosa yoba ari kuri twebwe. Hari n'abafise amakuru, hari n'abafise ubushake gukora mubwa batemerewe gukorera mu Burundi. Ibyo ngira ngo murabizi muri VOA ibyabashikiye cyangwa ibyashikiye BBC. Ibindi nabyo twavuga ni izindi ngorane, ni ingorane zijyanye n'uburyo uburyo bwo gukora bwa minsi yose, nubwo nayo ikaba ari ingorane. Iyindi ngorane umuntu yovuga ni ingorane yerekeye cyane cyane ariko ngira ngo iyo ni ingorane tuba dusangiye n'abandi bose, ariko nta nk'umenyeshamakuru yerekeye kwidegembya muri ibi bihugu cyane cyane muri za Kenya no muri Tanzania. Abantu bamenyesha ko bigoye cyane rwose kuronka uburenganzira bwo kujya kwinjira muri ibyo bihugu bya Kenya na Tanzania ufise icyo bita titre de voyage, ni ukuvuga urupapuro rw'inzira rw'impunzi. Ibyo nibintu bigoye cyane rwose kugira ngo ushobore kuronka ubwo burenganzira. Naho kenshi tuba dukeneye kuja muri ayo makambi, yaba amakambi yo muri Tanzania canke mbere no muri Kenya. Izo nari ingorane zindi ziyongera kuri ivyo byariko biravugwa.
Mu bijyanye n'imikorere muri rusange, kugira ngo ugire radio igitangazamakuru, ibyo byose bisaba uburyo. Hari uburyo mufite?
No kugira ko ata buryo bunini twari dufise. Icyo twari dufise nyamukuru, twari dufise umutima wo gusubira gukora uwo mwuga. Hanyuma abanyamakuru umwe wese yari yarahunganye igikoresho iki n'icyangwa ikiriya, nibyo twatanguje gukora uwo mwuga, nibyo twatanguye gukoresha kugira ngo dushobore gushikiriza amakuru. Ntibyatworoheye tugitangura uko nariko ndabivuga, ariko ubukebuke twagiye turaronka abashobora kudufata mu mugongo, cyane cyane ndavuga nk'ishyirahamwe ryitwa IMS International Media Support, naryo ryadufashije bwa mbere kugira ngo dushobore gutangura. Mu nyuma haraje abandi baduterankunga badakenera ko ibirigo baravuga ku maradiyo, ariko badufasha. Nibyo uburyo baduha sinavuga ngo burakwiye kugira ngo koko ikinyamakuru cyangwa abanyamakuru bashobore kumererwa neza, ariko uko biri kose turashobora gukora. Umuntu ashobora kuvuga ati uno munsi ndashobora gutonda ku kazi, hanyuma kandi ubana ntashobore kurara.
Reka dufate ukunzi w'ijwi rya Amerika Desire Wirwe.
Nisanze uno munsi ndako kwisanza cyane gitabira place kogoranya cyumba ko kihari ubusanga ari ibintu bimwe biba uno munsi usanga abanyamakuru bagore nyine bubivuga ana ko nijye hakana igihe usanga n'amagadi amwamwe agize icyo avuga acari ugagwa kogare ko kwisanza nta uhari ama byaba bidakukinga abo baprofesionere aho usanga no mutaji y'amakuru agiye gukora cyane igihe usanga bigagora kuvuga ibintu bimwe bimwe yageye ko yaba mu gihugu kandi babiza kuvuga inkuru ato bahagaze
ibyo kabisa ibyo avuze ni ukuri kuzima ahubwo mbere ni nabyo ngira ngo twari kuba twaheye ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi buri kure n'ukwezi kuko duhereye ku ngingo z'iminsi zigiye zibifatwa duhereye kuri izi za nyuma muri azi ko ijwi rya Amerika na BBC zitakifise uburenganzira bwo kumvirizwa mu Burundi abanyamakuru bakoze ibyo nyine kuri ho n'uwo ari we ko kizira kikazibirizwa ko yokora uwo mwuga wo kumenyesha amakuru murumva ubu bwigenge bwova hehe tuduge no ku zindi ngingo zagiye zirafatwa turazi ko hari abarongoye inganda zo kumenyesha amakuru bahamagarwa n'ubu ngira ngo biracana aba mbere bahamagarwa muri iterereza babwira bati aya makuru mugomba kuvuga mugahirahira hari icyo mubona ibyo biranabonekana amakuru ashikirizwa mbega ni ibinyamakuru nihe ningahe mu Burundi bivuga abantu banyuruzwa abantu batotezwa abantu baburabutswa bakicwa ibiziga bitogwa nibihe n'amakuru bibikora ibyo sinavuga ko atanda kimwe kibikora ariko n'abahirahira bakabikora biba ari kenshi kugatwikwa bashobora kugira bikabatwara n'agatwe bezira babivuze neza nibyo koko ibintu byubikana ahubwo nizere ko nawe nyine izina yakoresheje ariko nkuko ukuri ahejeje kuvuga agashikiriza ari naho yoheba kugira hari benshi ibintu mu twari dusanzwe tuvugana n'umwe yitwa ko bari ku butegetsi bamwe mu bari yitwa ko bari ku butegetsi akubwira cyane agusabye data wanjye utware tumena ndari mubwira ko jyewe twavuganye uno munsi aho twari aho turi Addis Abeba aho ariko habera ibirori habereye ibirori mpuzamakungu byihimbaza uwo munsi mukuru w'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru umukuru wa UNESCO niwe yagize niwe yavuze ati ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ni inkingi ya demokarasi ni ijambo yashikirije ibyo bica biboneka neza yuko rero twebwe kenshi abategetsi b'ibijumba ariko bararirimba ngo turi muri za demokarasi n'ibiki badashobora kureka umuntu n'umuntu mbere n'abamwe mu yitwa ko abashingamateka bari bitwa ko bafise ubwigenge bw'ubushikirizwa bashobora kugira n'ibyo bavugiye mu nama nzengezamateka cyangwa ishingamateka
hanyuma se ku ruhande rwanyu ibyo bibazo mwebwe hari ibyo muhura nabyo byo kuba hari inkuru mwumva mudashobora gukora
twebwe nta kuri ubwo bwigenge bwo kubyerekeye ibyo dukora mu Burundi hari ibyo tureka dukora kubera kuba twabikwiye kuko muri bya bindi bya duko ku meza y'umwuga mu gihe bibiri na porofesionalizi hari ibyo ushobora kureba ukavuga ati ibintu ibi bikwiye kubera nta runtu ibi n'ibi ndabirekeye kubivuga kubera ntashoboye gukwiza byose ibyo cyane cyane kuri bimwe na bimwe twavuga twahera ko kubera ubu ntashoboye kuronka ubwo burenganzira cyangwa ubwo buryo bwo gushobora kubitohoza ku byose ariko kubitwereke twe nta kibuza nta ngumi imwe muvuga yaba Burundi twebwe tutovuga tushoboye kuronka byose cyane cyane biva ko hari zimwe zishobora kuba limite muri ubwo buryo
Alexandre niyunge ko kugira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire
ndabashengukiye namwe kabisa murakoze cyane kubwa kanya kugutanga icyinzira
Radio Kutya Amerika Samiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twateguriye kuri nusaha muri studio gatanu i Washington DC mwari kumwe na Aurélien Itangishaka tubandanye tubararika kumviriza amakuru n'ibiganiro kuri site yacu ya internet ni voa.com